kira vuga yari amazi aboneka na yari ataboneka bivanye nuko azoja ariongera mu ruzi ruvu nibigeze batanga isango rya yari bibaza iki kibazo kizokemuka abahinga mu byo kugendereza ibirere berekana ko ubugaragwa n'ikinagi imvura bigiye kwibasira Tanzania n'ibihugu bibanye byayo byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko tukiri ku mugabane wa Afrika ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo bugabisha ko mu mpera zino ndwi turimwo ivyihevyi bishobora gutera quartier yitwa Sandton iri mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashavuriye ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo ayagiriza gutera ubwoba abanyagihugu ku bwa president Ramaphosa ntivyari ngombwa ko ubuserukizi bwa Amerika bugabisha imbere yo kuvugana na leta naho biruko yavuze ko leta yiwe iriko ikurikirana hagufi ano makuru yatanzwe na ambasade y'abanyamerika quartier ya Sandton Amerika yemeza ko ishobora gutegwa mu mpera zino ndwi iri mu ntara yitwa Gauteng irangurirwamo ibikorwa byinshi by'ubudandaji ikabamwo abanyamafaranga benshi irimwo amaduka menshi azimvye arimo na mpuzamakungu iri mu zambere zitunze ku mugabane wa Afrika kuva mu myaka ya za 90 itazigwa akarwa ku butunzi bwa Afrika ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo nta donido ryabo bwibaza bushobora kugaba ico gitero uko kizogabwa nibibanza gishobora kugabwamo bwatanze bwahanuye ariko abakozi babwo kwirinda kuja muri iyo quartier buvuga ko ishobora gutegwa ejo kwa gatandatu hijo rya Amerika muri Afrika y'Epfo naryo rigatangaza ko imwe mu mirimo n'amanama rikwera muri iyo quartier vyasibijwe Hijugi Amerika turacaba ndayana makuru tubafitiye mu gatondo kuno wa gatanu igani no kwisi. President w'Urusiya Vladimir Putin yagiriza ibihugu vyo mu burengero kwifatira mu gahanga no kuganza isi yose mu ijambo yarayashikirije amakungu yagabishije ko imyaka 10 iri imbere izoba mibi cane gusumba yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose. Muri iryo jambo ryamaze umwanya muremure, Putin yavuze ko ibihugu bitunze bisomborokanya kandi ko igihaba bucavyo co gushaka kwigarurira isi ataho kizogera, niko yabivuze. Yagize ati abanyagihugu bo ku isi bararambiwe n'ino ngendo y'ibihugu vyo mu burengero biriko vyatsa uwo bitazokota. Umukino wabo ucafuye uzotuma haseseka amaraso menshi, ni majambo ya Putin. Yarabandanije kandi avuga ko ibihugu vyo mu burengero bidomeka kariro mu ntambara ya Ukraine bigasomborotsa intambara muri Taiwan na Kajagari bidasize inyuma uguhungabanya isoko ry'amasoko ntanga nguvu biciye mu gusambura imiringoti icishwamo gaze ku mugabane wa Buraya no gutuma ibiribwa bikena ku isi yose. Biro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House navyo vyavuze ko atagishasha amajambo n'ivyagirije vyumvise biva kwa Putin, navyongera bimenyesha ko Amerika ititeze guhindura politiki yayo irimwo ivyo gufasha Ukraine mu rugamba irimwo n'Uburusiya. Muri Myanmar naho intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu higamisha makungu ko adahinduye ingene ariko ahangana n'abasirikare batembagaje ubutegetsi hazokwaduka kaga karenze akari muri ico gihugu. Mu kiganiro cihariye Tom Andrews yahaye ijwi rya Amerika yagize ati ndugure twa mugina ibikorwa vy'amakungu muri Myanmar birimwo akajagari nta murongo bigira ngendegwa ko vyuzuyemo gusamara ibikorwa uwo mutegetsi atora utunenge birimwo ibihano amakungu yafatiye Myanmar. Hakemeza ko abasirikare bariko bica benshi barimwo abantu. Mukanya amakuru yacu abandaniza mu karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Diane nini nahazwe ku makuru yo hirya no hino isohojeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Yabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umukuru w'abagwanya ubutegetsi ba M23 wice vyegereye igisagara ca Rutshuru kuri Kivu yo mu buraruko.
Ingabo za M23 nizo zageza iwacu Rwankuba, niho zahafashe ziratugira duhumure, zo nta kibazo zifitanye n'abaturage, ikibazo bagifitanye na leta idashaka gukemura ibibazo vyabo.
Uyo ni Mupenzi Kajambere, umunyagihugu aba mu gice ca Rwankuba mu karere ka Rutshuru. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu bafise amahinguriro basanga igihugu cabo gikwiye kwinjira mu isoko rusange ry'ubucuruzi buhuza ibihugu byose bya Afurika. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. Ingwano ikomeye yarabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuyobora kwanjye ubutegetsi ba M23 mu bice vyegereye igisagara ca Rutshuru muri Kivu yo mu buraruko. Abanyagihugu 2000 bahunga ibice iri kiberamo. Ku ruhande rwa leta barahakana ayo makuru bakemeza ko ingabo z'igihugu zibandanya kuguma mu birindiro byazo. Mugenzi wacu Eric Gahima yavuganye na Depite Emmanuel Muhoozi Ngaruye ahagarariye igice cya Rutshuru mu nama nshingamateka y'intara ya Kivu yo buraruko, amubaza uko ibintu byari byifashe byo kuwa kane.
Ibintu ntabwo byifashe neza kuko turi mu rwano na Depite y'umwe hagati ya
ari mucho
za special
Ukurasa kwa kitu kiorosho cha ni hapo na hapa yabaye umuturage ufite ikibazo cy'intambara ashobora kwizera cyangwa se mu mirimo ngo
intambara yabaye guhera ejo guhera ku munsi w'ejo wose wari intambara intambara yiriweho ariko intambara yarangiye nimugoroba saa kumi habwa amasasu yari akivuga batangira gusohora mbere y'uko bahunga basahura abaturage badutwara ibintu naho ingabo za M23 zahageze mu gitondo saa moya bari bafite mikoro bahamagara abaturage bihishe nimuze twe nta kibazo dufitanye n'abaturage twari dufitanye ikibazo na leta idashaka gukemura ibibazo byacu nibyo bavugaga
abaturage bahunze ari benshi abo bari bihishe gerageza kuma igishushanyo
abaturage ukuntu byagenze kubera amasasu abantu bagiye mu bihuru twavuye mu mazu tukajya twihisha mu migina hasi mu migezi niko twari turukuzwa kuko imirwano aho ibera cyane ni ku dusozi niko amapozisiyo ya leta yarari noneho twe twagiye mu mibande abaturage twamanutse mu mibande aho tugomera amazi no mu mirima yacu ariko n'abandi baguma mu mazu rero bari abaje bafite mikoro ariko hari abagiye ntabwo twese duhari hari abakomeje guhunga bagiye za rushuro
aho dusubiye tuzerekeye intambara kwibona aho bishyarikita gusa nk'uko igishushanyo hari ibihunda bya rutura hari imbunda zisanzwe impande zombi urabona zihanganye mu buhe buryo bihagaze
leta ifite intwaro zikomeye cyane kuruta iza M23 leta ifite intwaro ifite ibifaru ifiteyo iri gutera ahantu hose iyo hano hose iri gutera n'imbere aho M23 yabaga ahantu hose ya mihanda yose ya za cengerero dutuye hano Rwankuba twabonaga nko hakurya ahantu hose hari gushya hari ibyo bateraga bigahitana inka hari nka mwene data byahitanye inka zitatu ejo bundi bateraga gusa bikagwa mu baturage ahantu hose urebye ni igisirikare kivanze ni igisirikare cya leta harimo mayimayi bita nyatura harimo mayimayi z'abandandi harimo mayimayi z'abahunde harimo interahamwe ni zo zifite ijambo rya nyuma ni uruvange buri muntu kubona twewe twabanaga nabo arazi kubona igikundi kimwe gifite umuyobozi ikindi gikundi gifite umuyobozi ntabwo umuyobozi ari bumwe ubuyobozi buratandukanye
ko hari abavuga ko za M23 zirimo izindi bihugu wawe wazibonye zimaze gufata aho ngaho hari imyenda wabonye zambaye igaragaza ko hari izo mu bindi bihugu cyangwa mu bumve zivuga mu rurimi rwo mu bihugu bituranye ku buryo wakwemeza ko haba harimo ubufasha bw'ibindi bihugu
oya pe ni abasore ba hano ni abantu bazwi hari umwongezi wahabaye cyagiye cya sendepe bamwita kabundi ni koroneri witwa kabundi habaye igihe cya sendepe igihe cya sendepe y'ubushize yabaga hano munsi kugira ni abantu tuzi ni uyoboye izo ngabo zihanurwa igihe cyose twanabonye niyo mpamvu twatinyutse
Thank you. kwinjira mu soko rusange rya Afrika ni byiza mugabo bisaba yuko abanyamitaye bo nyene ubwabo bafitegurira na cyane cyane kugwiza uburyo n'ubuhinga guhugira abantu bimbure byinshi mugaca cyane cyane n'ubuhinga kugira bimbure ibintu bise novuga akanuvera rakarite
akandi karusho uyu muhinga yerekana nuko ibidandazwa byahora bivanwa hanze y'umugabane wa Afrika biza mu Burundi harimo n'ibizovanwa mu bihugu bigize Afrika n'ikiguzi cyabyo kikagabanuka agasaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu korohereza abanyamitahe bazova muri ibyo bihugu no gushiraho ingamba zinoze mu gufasha abafise amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbo kwije ibisabwa n'amategeko yo gushorera ku masoko rusangi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba hari imyiteguro u Burundi bufite se yo kwinjira muri ubwo budandaje buhuza ibihugu bya Afrika tuvugisha kuri telefone umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yatumenyesheje ko biriko birakogwa birabana no guhagarika amahinguriro adakora kurikije amategeko hamwe no kongerera ubushobozi ico kigo BBN na Sentea ikigo c'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa bifise intumbero yo kwitegurira kwinjira muri iryo soko
ibihinguwe bikwiza ivyangombwa kishe bigashobora guhiganwa ku isoko ego cyane nico dushiriye imbere nico dushiriye imbere haba isoko mu gihugu hagati haba isoko muri aka karere ka yase haba isoko yo muri Afrika ariyo twita regional cyane nico turiko turi bisunga cyane cyane
mu mwaka weze w'2021 mu kwezi kwa gatanu ni u Burundi bwemeza ko bwiteguriye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ahuza ibihugu byose bya Afrika kugira ngo bushobore kwinjizwa mu isoko rusange ya Afrika yamara gushika ubu Burundi buri mu bihugu bitarasinya ayo masezerano y'iryo soko ibihugu bigera kuri 44 kuri 55 bigize umugabane wa Afrika nibyo bimaze gushira umukono ku masezerano ajanye n'isoko rusange rya Afrika naho ibindi bihugu bitarayashira ku mukono biri mu Burundi Nigeria Lesotho Namibia Benin Afrique du Sud Eritrea Sierra Leone na Guinea-Bissau ibiharuro bitangwa n'ubunyamabanga bukuru bw'iri soko ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byerekana ko ico gihe Afrika izobifise abantu bashika kuri miliyari imwe n'amajana umunani bavuye kuri miliyari imwe n'amajana atatu baharugu uyu munsi mu gihe rero isoko rusange rya Afrika rizoba ryashizwe mu ngiro byiteze ko rizoduza ubutunzi bw'uyu mugabane ndetse rigatanga n'utuzi ku barenga miliyoni 10 hirya no hino Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika i Kigali
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika